ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida buratwibutsa ko dutegerezwa kwitwararika amagara y'abana bacu mu kubaronsa urucanco rwo kumwe kumwe n'igice tubahaye urucanco rwo kumwe kumwe n'igice tuzoba tubakingiye ingwara z'agasama rubeol na rudadadze
Banje kubaramutsa mwe mwese mwahisemo kudukurikira ndabanikaze mu makuru twabateguriye kuri no mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Imirima y'ipampa yaragabanutse kuva ku mahektari 900 gushika ku mahektari 3000 ivyo vyemezwa n'urongo ishiramwe kojerikori ihingura ipampa amenyesha ko hari utwigoro turiko turakogwa mu ntumbero yo kugarukira ico gitegwa abanyagihugu baharanira gateka kabazina muntu basaba yuko umunyagihugu umwana nako yakubise gushika witaba imana yuko hoba amatohoza Nayo abanyeshuri bo kuri Ecofo mukani turi muri komine Rutovu intara ya Bururi nibarose amanota y'igice cya kabiri bivanye n'uko umuyobozi w'iryo shure atawuze irengero inyuma yabo bivugiwe yuko yafashije mu kwiba ibibazo mu mvugo iremesha no munsi tubayagira ku mvugo zikoreshwa mu gihe hagirizwa abana amakosa aba yakozwe n'abavyeyi babo amakuru sayo gusa turabafite n'ayandi Francine ndiyo kubgayo ni wayagarikiye ku izina ry'Uganda kwa radio Isanganiro mu gihe mu winga bw'ivyuma Serafine Akizima na ari wari katuma mama juya bashikira sangwe kaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa ndabanikaze mwidonido ryano makuru bamwe mu bunguruza abantu bakoresheje imiduga amatukutuku amamoto n'amakinga basaba umukuru w'igihugu azotogwa kwihutira gusanura amabarabara ku ruhande rw'abakoresha amatukutuku n'amapikipiki basaba ko bokongerezwa amasaha yo gukora ngo bafatiye akarorero ku bakoresha imodoka ntonto bita abataximani ni mu gihe Burundi bwimije amatora mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka kurikira bamwe mu baganiriye na radio Isanganiro
Kenya ngo tukintu nifuza bifuza yuko kunguru y'igihugu yotogwa ngo tworoheza mu kazi kacu yego bakatwongereza amasaha bakaraba iby'umutekano ko ntubyifashe amaga cha twongereza amasaha tugakora twitegereza
uno geta sambiri ntacyo yoba ubare buragira saa 5 saa 4 saa 3 nta muntu numwe agira ikibazo mega ni guki amatagisi ntashesha
cyo nifuza mu gihugu yotogwa iki kintu yotufasha yuko dusanura amabara asambutse
cyo nusaba gusa amabara barakozwe neza cyo biratworohereza cyane ndetse n'abafasaje n'abakiriya biraborohereza cyane kuyunguruza ko kenshi mu gihugu akunda kononekara bivanye n'ibinogo biri mu mabarabara kubera yashaje imyaka ni myinshi cyane bya mbere rero ni iruke mutakura irindi rikurikira ni rya kanyoni naryo nyine hari ibinogo ikoti yangagara ukoti yabomberije hari ibinogo naho nyine byo gusubirwamo gategwa ibiraka naruke kamenge kwa parti ya gardinoro n'ari kuri mararia kambi ya gishotoro naho nyine yahangiritse cyane
cyasaba uwo bakredita wari we wese ko nka twege kunguruza abantu dukoresha amashini turabona ko ibibazo dufise biduhanze ni byinshi leta n'umuvyeyi wa bose nk'abatwara abantu n'ibintu bakoresheje amaki n'ukuri barabuze aho twitura wari we wese yo bishobora yo dufasha natwe bakamenya yuko natwe dukwiye kubaho n'iki gihugu ko igihugu ni cya twese si cy'abantu banini bane ni cyanke bato bato twese
Afe ndiye batobata tukuza abantu ku makinga. Ndiye twarembye usumba kweri yo dusabira kubahirizwa ngo kandi batobatsuga batagisivyo tuzuza n'umwe.
Amakuru twabateguriye arabandanya kuri radio Isanganiro. Ubuyobozi bukuru bw'ishyirahamwe Regideso buvuga ko bwashizeho umugwi w'ubuhinga ujejwe gutohoza ibibanza bifise ikibazo cy'icikagurika ry'umuyaga nkuba hamwe n'uko ivyuma byifashe mu itangazo iryo shyirahamwe ryasohoye kuri wa mbere. Ubwo buyobozi bw'ishyirahamwe Regideso buvuga ko bubabazwa n'icikagurika ry'umuyaga nkuba gibonekeza mu makaritie atandukanye bakamenyesha ko bababazwa na bamwe mu bubaka hejuru y'ivyuma by'ishyirahamwe Regideso byaba iby'umuyaga nkuba canke ibijanye n'amazi ishyirahamwe FENADEBE riharanira agateka k'abana risaba butungane hamwe nabo bose bajejwe agateka kazi na muntu na cyane cyane agateka k'abana gukurikirana ibijanye n'urupfu rw'umwana wo muri komine Gihoga zintara ya Karusi bivuga ko yapfuye kubera gukubitwa naho biruko Isidore Nteturuye umuhuza bikorwa muri iryo shyirahamwe arashima ko leta iri kirafasha mu guharanira agateka k'abana ariko akavuga ko akiri agahaze akibutsa ko uwari wese afise uruhara rwo guharanira agateka k'umwana tumukurikira
ubwa mbere rihuta bo banza guhana uwo muntu yihaniye kandi bitemewe n'amategeko ivyo twoca dusaba ubutungane ko butohoza neza ukarabicatumye uwo mwana yitaye imana umwana kubiswa araboneka aho yaviriranye biraboneka aho bamukubise umuntu yobaza neza ko uwo muntu yabaje kurondera malaria imbere yo kubaza kuvura izo nkoni yoba yari yakubitwe muri ico gitara ariko arasenya mukubiswe ivyo bahera ko barabizi sinzi ko babanza gupima malaria ko abanza kuvura izo nkoni umuntu aba yakubiza haraho rimwe rimwe duhora twumva yuko hari inkaratazi z'amagendo cyangwa zitajanye n'ukuri bakaraba yuko by'ukuri izo nkaratazi zoba ari iz'ukuri harimo amahenyu gatonya ariko nituri ngaho ngo tuvuguruza dusaba gusa ababijejwe ko bobitohoza neza bisunze ukuri bakaraba yuko umuntu yanditse ko yishwe na malaria cyo bari by'ukuri yari yagiye kwivuza malaria cyangwa yari yagiye kwivuza inkoni abashinzwe umutekano gutungane bo murengutsa bakamushira imbere y'intahe bakabanza bakamubaza ico cyaha cyo kwihanira ica kabiri dusaba nuko abantu bose twibutsa yuko bategereza gukingira umwana mu bihe ibyo ari byo byose naho umwana yokwihenda suwo kubitangwa bari mvuma barihisha yo bwiziyo nti bo kwihanira ngo bakubita umwana bishaho yitaba imana
muri rusangi agateka ku mwana no munsi kari kifashe gute
sino bwo kifashe neza cyane ko no haba banihenze mugabo ico no fatira ko nuko abantu benshi babaze kumenya neza ibyo agateka k'abana ikindi no fatira ko nuko abatwara bazi kwineza y'umwana iteza guca imbere y'ibintu byose ikindi no fatira ko nuko abantu benshi aho bari baragerageza uko bashoboye kubahiriza agateka k'abana naho harimo abantu babaciramo
mu gisata cy'imibano abanyagihugu bakwiye kwirinda kuza barashira ku mutima inkuru zose zica ku buhingangurukana bumenyi zijyanye n'umugera wa coronavirus ngo kubera bishobora gutuma bahamuka umuhinga mu bijyanye n'inyifato ibereye imigenzo n'iterambere akaba anaserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe Population Media Center asigura ko igihe umuntu yahamutse bishobora gutuma n'imirimo yiwe atayirangura nk'uko byategerezwa kugenda Jean Bosco ndayishimiye agahanura nyabuna abantu kwitwararika gukurikiza impanuro bahawe n'abahinga inga mu bijanye n'amagara y'abantu mu kwirinda ico kiza ni nkuru tubaza Ornella Muco
birashoboka ko umuntu ashobora kugira ubwoba burenze muri iki gihe havugwa amakuru menshi ku bijanye n'ikiza cha coronavirus Jean Bosco ndayishimiye umuhinga mu bijanye n'imyifato imigenzo imibano n'iterambere akavuga ko mu gihe umuntu ahaye ikibanza kinini amakuru nkayo bigira ingaruka
ayo masanamu yose babona ava ku ntuze konesha kure nivyo binyamakuru byinshi bitasuzumwe bigaca bitera ubwoba burengeje umuntu gushika naho rero ubwoba bwari busanzwe nk'iyo umuntu abonye igikoko ubwo nubwo busanzwe mugabo rero ico gihe umuntu aca agira ubwoba bw'indenza rugero ico gihe numuntu usanga ntashobora guma hamwe niyo muhuye numuntu usanga afise amaso bimwe bita guturumbura amaso kabona yuko adatekanye ni wa muntu iyo ageze kuri ico gihe usanga vyanka nuko asinzira kuko mutwe aguma haca ibintu byinshi cyane byinshi aguma yidodoma nyina mugavuga urupfu ni na wa muntu ashobora guhindagurika unyagatwenga akantu gatonya bagaca amara wundi mwanya munini yicurikiriye
kugira birinde guhamuka ngo akwiye kubanza kumva ko batekanye mu gihe bakurikije impanuro basabwa kugira nibandura umugera wa corona
za mpanuro zose bavuga ngo kurikiza kugira ngo mwikingire kwandukeza ikiza coronavirus haraba n'isabuni kenshi bishoboka ama abantu bakirinda kuza bararamukanya bahana ibiganza kubitana bagwana mu nda basomana bimwe byari bya kera gose cyane ntacu bivuze ubunya hanyuma abantu kagira ajya amabwizwa yose bababwiye ibyo honya nico cambe kuko bikurikije mu mutima uratekana kumvuti ibyo babwiye byose nabigize aho rero iyo ngendo ya mbere yukumva kutekanye kuko wakurikije ibyakubwiye byose nk'impanuro zo gukingira kwandura umuntu yicuze ko agwaye naho atoba agwaye coronavirus muga akumva ko afite ubwoba ugacutabaza kwa muganga
ngo akirinda kandi kuza baremera makuru adatohojwe ngo kuko byose bituma umuntu ahamuka mu gihe hashobora kuba harimo namakuru y'indenza rugero
hanyuma cha kabiri no kugerageza kwigirayo umuntu ntapfe kumiragura amakuru yose yandu yava mu bisaka byose mu mihora yose yindi bazi ko isanzwe bavuga ibintu bidatomoye ibintu bidatahujwe ego hariho byinshi biba ari byo kuko nivyo bihuha nagomba ngwe ngaruke byama bifatanye namakuru y'ubu yakubu gabo hakaba hari hemwe abantu mengo baremewe kuhuguza kurenza urugero gutera ubwoba mu biharuro canke ngene yica nibindi
Jean Bosco ndayishimiye muhinga mu bijanye n'inyifato imigenzo imibano n'iterambere akamenyesha ko umuntu yahamutse akenshi atabimenya agahamagarira abamukikuje karibo buca bibwiriza kumujana kwa muganga kugira bamufashe
inama isumbigimba
Isazi tandatu zirengako iminota 35 amakuru twateguriye tuyabandaniriza mu gisata c'uburimyi imirima y'ipampa yaragabanutse kuva ku mahektari yababa 900 gushika ku mahektari yababa 3000 mu gihugu cyose muri kino gihe byemezwa n'umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'ipampa kojeriko inyuma yaho yibonekeje umwimbo w'ipampa muke mu ntara ya Bubanza Gustave Majambere arahumuriza ariko ko hari utwigoro turiko turakogwa mu ntumbero yo kugarukira ico gitegwa njabuka amazi tumukurikire yari kuri mikro ya mugenzi wacu Elin Ber nibi
gisata cy'igitego cy'ipampa hano mu Burundi uno munsi sino bavuga yuko cifashe neza cyane ariko ni gitegwa kiriko kirarimwa vuze ati nticifashe neza cyane ndiko ndagereranya mu myaka ya kera aho cyari cifashe neza kikazanira n'amafaranga y'agaciro igihugu kigafasha n'abarimyi cyo gihe batari bake kera cyararimwa ku ringanire bitari buto aho cyageza kuringane bwa baba mu mahegitari 900 mu gihugu hanyuma aho hariho n'abarimyi bipampa baba baba 20,000 mu gihugu mukaba muzi yuko sanzwe kirimwa muri aka karere akimbo kuva mu kibitoke kumanuka kanyanzarake n'akarere kabamwo ipampa eka hamwe no kumoso ariko rero ubu naho haratakaye amahitara atari make kumbe bivanye ibikorwa ibi na biriya ku buryo ubu dushyitse amahitari yababa 3000 hamwe n'abarimyi bari munsi y'10,000 murumva yuko hariho icyagabanutse ino myaka turonka nimbu muke cyane kandi murumva yuko banye n'ubwo buringanire bwagabanutse ubu turonka umwimbu uri munsi cyane wababa matoni 1,000 kuri umwaka umwe mu gihe higeze imyaka wasanga umwimbu umeze neza wababa amatoni 800,000 nubwo bimeze gutyo hariho ibiriko birakorwa bitari bike mu ntumbero yo kunagura iki gisata cy'ipampa imirima mito cyane igeragereza twashyize mu cyankuzo ntara ya Bugesera kama ya Bugesera kugira naho turabe yuko havura hazoba kwagurira indimiro murako karere
Ano makuru tuyabandaniriza mu gisata cy'indero umuyobozi wa Ecofo Mukoni muri komine Rutovu intara ya Bururi nta uzirengero giwe kuva kuri uwa mbere Nizigimana Zashe yanyegeye mu nyuma yaho bimenyekanye ko yatanze ikibazo ku rwego rwa komine avyibira bamwe mu baregwa biwe bituma kumenyekanisha umwimbo w'igice cya kabiri bidakunda mu mwaka ibibazo vyibwemwo nk'uko Jean Ndayitwaye ko umustantiri wa komine Rutovu abivuga inkuru twarungikiwe na Jean-Pierre Misago
Inyuma yaho bimenyekaniye ko Zashe Nizigimana umuyobozi w'ishure shingiro rya Mukoni muri komine Rutovu yibiye ibibazo birangiza igice cya kabiri bya mathematiques sciences humaines n'ikirundi mu myaka y'indwi n'umunani ibibazo yibiye batatu mu bigeme biga muri iyo myaka ubuyobozi bw'indero muri komine Rutovu bwafashe ingingo ku ivyo bibazo byasa hose muri iyo komine bifutwa nk'uko Salvatore Harimeshi ajerwe inyigisho muri komine Rutovu bivuga ivyo vyatumye abanyeshure biga mu myaka y'indwi n'umunani muri yo komine bataha batabwiye umwimbu wabo w'igice cya kabiri. Ivyo bigaca bigorana ingene umunyeshure yitegurira igice cya gatatu atarufatiro rw'amanuta y'ibice bibiri ruraboneka, nk'uko bamwe mu bavyeyi n'abanyeshuri barabwa n'ico kibazo babivuga. Kubwujejwe inyigisho muri komine Rutovu, muri mwe n'ivyo bihe nta kundi bigenda atari ugusubiramo ivyo bibazo bavyibwe. Mu gihe bamwe mu bavyeyi b'abanyeshuri barabwa n'ico kibazo basaba ko umuyobozi wa Ecofom Koni abibazwa, nta wuzirengero giwe kuva kuri uyu wa mbere, bakibaza ko ari uruyeri rwo kumukingira. Jean Ndayitwaye ko musanteri wa komine Rutovu we avuga ko atawo munyegeza ngo kuko ikosa yakoze ari rigaragara. Jean Pierre Misago, Ibururi, Radio Isanganiro.
Jean Pierre Misago, tugukengurukire umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH usaba imigambwe kubahana. Six Vinyini Muraba arongoye uwo mugwi yabishikirije kuri uno wa gatatu mu gihe yariko yishyura ku bibazo by'abashinga amateka ku byo uwo mugwi waranguye mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Asaba kandi ubushikiranganji bw'ubutungane kubandanya bukora amatohoza ku manza zikunze kwibonekeza muri kino gihe. Ano makuru tuyabandanirize hariya mu ntara ya Ngozi. Ibisakazo by'ikibuga cy'umupira w'amaboko basketball mu ntara ya Ngozi kirakwije hafi indwi zitatu kigurutse kubera imvura nyinshi yaguye iri mu muyaga. Ubu amabati n'amadiriye byari bisakaye uruhande rutagurutse, bimwe biryamye ku ruhande rutagurutse, ibindi navyo birenena. Abavyeyi eka mbere n'abana bakinira kuri ico kibuga bavuga ko ari kabiri na rimwe bigakora ibara. Muganga Roger Rushingwa Bigwi arongoye ishirahamwe rya basketball Ingozi avuga ko yabishikanye aho bitegerezwa kuja, ariko ngo bakaba batamuronkeje uruhusha rwo gusanura ico kibuga. Hari Ingozi ni inkuru tubaza Apollinaire Muzagara.
Kuva ico kibuga kigurutse igenewe kidozo rya 2024 z'ukwa gatatu guheze, ugwaruka ruri mu buruhuko mu gisagara ca Ngozi, eka nabakuze ntibasiba kuza kuyikinirako, mbere harimwo n'abakina karate. Haba kubera izuba canke igihe c'imvura, bose biruka munsi y'ubwo bwugamo. Muganga Rugero Shinga Bigwi arongoye ishirahamwe rya basket mu ntara ya Ngozi aremeza co kimwe n'abavyeyi ko aho hantu ari kabiri na rimwe hagatera isanganya na bugihiganwa rihuza imigwi ya basket muri iyo ntara ritekanije gutangura kuri uyu wa gatandatu. Mwikete ryandikiwe urongoye ibiro bikuru by'intara bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi warongoye ishyirahamwe rya basket Ingozi ABN amenyesha ko yabibwiye abajejwe intwaro ku rwego rwa komine n'intara ngo baca bamubwira ko yobivugana n'urongoye BPA Ngozi kuko ico kibuga kuva kera kiri mu itongo ryabo. Inyishu yaronse nk'uko biri muri iryo kete ngo nuko ataruhusha afise rwo kugikoresha, ko ahubwo batonasubira kugikinirako badasavye uruhusha, mbere ngo bandikire n'ikete umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Ibyatangaje cyane uwarongowe basket mu ntara ya Ngozi. Muganga Roger Rushinga Bigwi akavuga ko naho bimeze uko ihiganwa ry'intara rizotangura kuri uyu wa gatandatu, we n'abavyeyi bafise abana badasiba kuri ico kibuga basaba ko ivy'ico kibuga vyodadanuka ntihagire isanganya riba kandi bari batabaje. Ingozi, Ponari Muzagara, Radio Isanganiro.
Polinari Muzagara, tugukengurukire imipaka yari yugawe mu buraruko bw'u Burundi bw'u Rwanda hamwe n'uburengero u Burundi buhana na Republika yaharanira intwaro rusange ya Kongo yuguruwe ku miduga minini nk'amakamyo n'indi izana ibidandazwa. Ivyo bikozwe mu ntumbero yo kubandanya uruja n'uruza rw'imiduga nk'uko vyasezeranywe n'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ngo uruja n'uruza n'imiduga ijabuka imbibe ngo ruzobanza gucungerwa n'igipolisi ku imbere y'uko bajabuka mu bindi bihugu. Abanyonga iyo miduga bagasaba kubahiriza ingingo zijanye n'isuku mu kwikingira kiza cha coronavirus no kubahiriza gukoranira mu bibanza birimo abantu benshi. Na mu gisata cy'imibano bamwe mu banyagihugu batewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika caduze amazu yabo arabomoka ku mutumba Mukungu muri komine Nyanzarake barasaba kuroso aho bokika umusaya abanyagihugu bari babaye barakika baraja kuba mu isoko ya Mukungu ritarahira kubaka ariko risakaye urongoye zone Mukungu ababwira ko bohava ngo kuko iyo soko atari ya leta ngo yubatswe n'abanyagihugu muri OPPE Makamba bakavuga ko iyo abantu bubatse mu metero zitakurikije amategeko basaba abantu kubaka mu metero zikwirikije amategeko hari Makamba inkuru tubaza Jerome Hakizimana
kurara bahagaze imbeho imibu nakantu ataho bari bushira abana ngo nizimye mu ngorane iyo miryango yakoze ko niduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ifise nkuko bamwe mu bo twasanze ku mitumba ya Mukungu na mvugo yo muri komine Nyanzarake babivuga
none rero twa turara duhagaze amazu menshi ari kasindagura basanga abantu baraye impande y'ubundi muntu ukababaza mbega byagenze gute batereka twebwe twanze kamazi batugwapo
tugira nico twifuka kuko ibintu byose urabona ko byatwawe ibije biguma bihenagurika abana nabo baragwaye imbeho aha turahangayitse cyane gose ditugiraho dukika umusaya
bagatera kamo leta kubagarukirako kuko ngo na bamwe mu begereye isoko ya Mukungu liriko liruba kwa liko lisukaye bali baba ye bali kinga muligyo odase ndayitwa yeko arongoye zone Mukungu yababwiye kuri uyu wa kabiri ko bohava ngo nimpaka babanze bavugane na benejo
ubu iyi soko iri ngaha nta bantu barimwe ntirugagwa mugaho kobera kwisakaye hezuru mwari kuturekura hanyuma tukinziramwo tukaba turakingirize habana bakabamwe kuko se bude zone wacu arahasitse avuga yuko ivyo tumaze gusiraho byose tuvemmo ngo mpaka tuyage na bene ibihangara
kuri ivyo urongo ikigo cy'igihugu kijeje gukingira ibidukikije mu ntara ya Makamba avuga kwiza rizimye mu ngorane zo kubaka mu metero 150 uvuye ku kiyaga zisanzwe zibujijwe Joseph Niyongabo akabasaba ahubwo ko boca baja na ntaryo kubaka hare kuwe n'amategeko
kubera babubatse n'ahantu hatanakomeye amazu yabo arabomagurika nicyo gituma kandi nkuko ari umugambi w'igihugu wo gukingira icyo kibanza twabasaba yuko bogerageza bakavayo bakubaka ahari kuwe n'amategeko
uburere bubangamiwe cyane akabari Mukungu muri yo zone nyene na mvugo muri zone na komine Nyanzarake Jehome Hakizimana Mukungu muri komine Nyanzarake Radio Isanganiro
Vugundemeshi
Imvugo zagiriza abana ivyaha vyakozwe n'abavyeyi babo zirashobora gutuma haba ukwihorana hagati y'imigwi y'abantu. Lemia Vyarimana wo mu kigo c'ivyizigiro Mezori Work d'Espoir asigura ko izo mvugo ari uburyo abantu bafata abana nkaho aribo bakoze amabi runaka mu gihe yoba yakozwe n'abavyeyi babo canke abandi baryango. Vugundemeshi uno musi na Obe Nyonkuru.
Imvugo zagiriza abana ivyaha vyakozwe n'abavyeyi babo ni zimwe mu zishobora gutuma haba ukwihorahorana mu kibano ukubwirabwirana ivyabaye muri kahise nk'umwe mu migenzo y'abarundi rimwe rimwe ibivugwa ntibibe arukuri ngo birashobora gutuma haba ukwagiriza urundi runganwe ivyabaye mu gihe bobo baba ataco babiziko Kremi Havyarimana wo mu kigo c'ivyizigiro Maison Lueur d'Espoir
turafise imigenzo y'ukubarirana ibyo tubamwe kenshi si ibyo tuba twarasomye ni ibyo twumva abantu bavuga hanyuma ko kubera ingiyane twaciye mu gihugu bica bituma byinshi kenshi bica bigira n'ingaruka nini ku buzima bw'abantu bivugirwa kuziko ugasanga hanze dusa nk'abantu bamwe mu kirundi bavuga ngo bera kumenyo mugabo bashitse muhiru ugasanga niho habigugwanga ibyo rero birashika gose ugasanga abantu bazi umuryango nabi kubera harimo umuntu umwe canke umuvyeyi wabo yigenjeje nabi hageze igihe agakora icaha
umuhinga mu mvugo ihumuriza amenyesha ko imvugo nk'izo kandi zishobora gutuma haba izingu zingu ry'amabi
nibaza kwaho rera ari naho igihugu cy'u Burundi twari dukwiye gukorera kuko wibuke yuko umwana papa wiwe yapfuye yishwe uno munsi bimwe bimwe urabona niho bariko barazura amagufa batanashobora kumenya yose ngo nayabande uwo mwana yakuranye ugo rwango abavyeyi biwe kumbere bamubara ati papa wawe yatwawe nanaka vyagenze kunuku nuku uwo wibaza ko byukuri mu kwiga amategeko ningene ducimanza ko bigisha ingene umuntu ashobora kurengera ibyo byose kugira ngo acurubanza atarabijya muntu bwoko bwiwe atarabijya muntu aho intara yo bavamwe ibyo byose rero nibintu tutaratangura kuvuga kuno munsi mugabo umurongozi mu gihugu ashira ku rwego kanaka wese afisi gikomere nk'ico agendana atararonka umwanya wo kuvuga uca wumva inge nakorana n'abantu bari kumwe
kubwa Remy Havyarimana uguhana abakoze amabi ngo byofasha mu kugwanya bene izo mvugo
birabishe kumva umuvyeyi wawe ko yakoze ibibi mugabe ico bifasha ni nka kujya kwigihute abantu bavuga yuko uburyo bwize bwo kuvura igihute no gufata icuma bagakata bagakura ibintu byose byaboze kigaca kibi kiguma kinini mugabo bavuga ko byiza byoroshe kuvura uruguma ruriko rurakira kurusha kugusigiririza igihute kiguma kivyimbira imbere
kugira izo mvugo zigwanyu kandi abantu ngo barakwiye gutandukanya wakoze icaha runaka n'umujyango wiwe.
Obenyo nkuru tugukengurukire ni no ngaduce turangiriza amakuru twe twabateguriye kuno mutaga ndabakengurukire mwege mwese mwari mu yateza biri ndamushimire Francine ndiyo kubgayo yarahagarikiye ku izina ry'uruganda rwa radio isanganiro uri ntoreka gushimira ni Serafina Kizimana yareka tuma amajwi abashikira ngai wanyu ndabasezere ndabipfuriza ibi byiza murakoze.